rugamba sabanjirije ijambo ryo mu gihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'imisine yo gushimira Imana ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga Imwaro. Ku myaka ine amaze arongoye Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Yakoresheje imvugo ifobetse agereranya Burundi n'igihugu cya Isirayeli. Nayo ibihe Burundi burimwo nicyo kimwe n'igihe cy'ihunguka ry'Abanyisirayeli bava mu buja mu Misiri bagana igihugu cy'isezerano. Evariste Ndayishimiye yasabye Abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye Abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikire igihugu cyabo cy'amata n'ubuki. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo cy'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro, ariko ntibyotuma Abarundi bihebura cyanke babifata nk'inyendamuvano yo kugarariza. Ati kurya abagararije Musa Imana yabahanye no mu Burundi rero niko bizogenda. Abavuga ko batakironka amahera mvamakungu n'igitoro, Perezida Evariste Ndayishimiye yabishuye agira ati:
hari abavuga ngo barabuze amahera mvamakungu, mbega ejo hahetse ayo bari bafite bayakura hehe? Hari uwahasibiye ngo tumusabe ahagomorore, aho twitotomba nagira ngo duciye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhakorere akadirisha. Hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi, mbega kare bahora bakivoma hehe? Ubwo burongozi nibwo bwaziriye iryo vomo bakivomamo.
Umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka Abarundi aho bokuyitunga ryotuma haboneka amafaranga mvamakungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka. Evariste Ndayishimiye yabwiye bari ku kibuga cy'Inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwo amata n'ubuki. Ivyo navyo n'amahoro atuma Umurundi aryama agasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze. Ikindi kimenyetso ni ukungena Burundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze. Mu matora naho arabanka ivyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro vy'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo. Mu bijanye n'ubudandaza ndengambibe, Evariste Ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu Burundi hinjira ibidandazwa biciye umuriyaridi urenga w'amadolari ya Amerika, ariko ayinjiye mu gihugu akabangana n'ibihumbi 600 vyerekana ko hari abinjiza amafaranga mvamakungu mu kinyegero. Haraguzwe imiduga irenga 33,000. Ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza, isimera, hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga. Urongoye ishyirahamwe Parfum Faustin Ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kugira hagire igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi.
Ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego imeze gutyo, niyo leta yashoraga gutanga igihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira nka kazi yindi kandi n'umukuru w'akayiha uburyo no kwishyigikira kugira ingingo zifatwe. Iyo leta ikaca ihamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibyiyumviro byose bishobore kujya mu ngiro, igihugu gishobore gutoha bisubire mu nzira nyayo.
Evariste Ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe baba baje gushinga amashyirahamwe n'amahinguriro mu Burundi kuko ari ingendo isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza nawe yigishije ku bijanye no kutibagira iyo Imana yakuye Burundi kuko Abarundi boca bahona. Kuri wewe ibibazo Abarundi barimwo ni ivyo kubigisha no guca bugufi, bityo bokwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi.